kubwo mu bisevere kujeje kumenya ukuri no kunywanisha barundi igisirikare cy'igihugu cyaragize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri uri mu biro bikuru bya gisirikare mu bisevere wamenyesheje kuri uyu wa gatanu ko abasirikare bo mu nzego zo hejuru batumwe gufata gufunga no kwegeranya bishwe icyo gihe Pierre Claver Ndayicariye atwara uwo mugwi severe
muri ijya myaka ya mirongo irindwi na rimwe na kabiri na gatatu umushikiranganji w'ukwibuna bansi yari umukuru w'igihugu ibyabaye rero mu mirongo irindwi na kabiri abasirikare barimwo n'intara zaciye zirongorwa n'abasirikare
provensiyali yahagaritse provensiyali yafashe ibiduga igitega abahagaritswe bava imwaro ruyigi cyankuzo karuti bugendana batransita daboro muri komando abanyeshuri amajana abiri kuri esesitamenti baje gutwarwa n'umu ofisiye avuye muri eta majoro
raporo ya severe yerekana ko igisirikare cy'icyo gihe cyari kigezwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi ari nabwo bwagirizwa n'uwo mugwi ko bwakoze ihonyabwoko ry'abahutu ishyirahamwe ryigenga ase jenoside cirimoso risanzwe ritemera uwo mugwi severe ryoryo ribona ko uwakoze cyaha ari we akwiye kugihanirwa hagusiga urubwa urwego rwose cyangwa ubwoko bwose ase jenoside cirimoso rigwanya ihonyabwoko rigaharanira n'inyungu z'inkehwa z'abatutsi rifite amakenga ko ubwo rwego ruzohava rwihora muri iki gihe Emmanuel Nkurunziza atwara ase jenoside cirimoso Canada afatira kuri raporo y'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu adomu rutoke ku bakuru mu gisirikare n'igipolisi bagirizwa ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu harimo no kunyuruza abantu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abahamagarira nyabuna kwikebuka ntibakurikize amategeko mabi bohabwa
birakenewe cyane yuko abari mu nzego zo gukingira igihugu co kumeneza umutekano polisi batahura yuko hampande yakarya karanga mutima bagendera ko yuko ico utegetswe ari cukora hagera igihe umuntu agasanga ategerezwa kurenga kuri ayo mategeko iyo abamutwara bariko bamutuma gukora ishano bakora cyangwa bamutuma gukora ibiteye kubiri n'amategeko n'agateka ka muntu urayagarariza kuko mu nyuma birangiye niwe uzohavuye abazwa twabibonye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe hariho abarundi bariko bariyamiriza igihonyango ry'ibwirizwa shingiro hariho bamwe mu basirikare bahakanye igikorwa cyo kurasa abantu bariko bagira imyiyerekano
umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi wewe yatangaje ko icyo gihe kitazosubira aho igisirikare kiba icy'ubwoko bumwe cyangwa kigahengamira ku bwoko kanaka yemeza ko urwego arongoye ahubwo rwiteguriye gufasha abarundi kunywana
abagize urwego rwo kwivuna abansi ni bamwe mu barundi bakoze ko injyane uburundi bwaciyemo bakaba kandi bari mu barundi bakeneye kumenya ukuri kubwashikiye uburundi bakaba kandi bashobora kuba bari mu barundi bogira icyo baterereye kubwira ukuri kubyabaye mu burundi kumenyekane maze abarundi turekuriranire tubane mu mahoro n'umutekano
mu ndwi yahariwe abarundi baba hanze diaspora iriko irabera mu burundi mu ntara ya ngozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri iyo dosiye y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri no kunywanisha abarundi Perezida Ndayishimiye ahamagariye abarundi kugumya umutima mu nda
rero ubwa mbere ni ukurondera kuba stable tena hari ikintu ubu mutima urabona ko abarundi bafite umutima mu nda kandi dufite ibintu biteye ubwoba imbere yacu bugira ibintu bya severe byari biteye ubwoba mugabo kubera mu mitima dutekanye tubona ko turiko tubigera neza nta probleme bizotubera icigwa kugira ntihagira n'umwana azosubira gusamara muri kazoza ndibuka umunsi Nzee Olivier Buyoya namutelefona ndamubaza wewe ufite ikibazo giki kumenya ntushaka kuza mu Burundi ngo jeje ndafise ubwoba ntubwo bumeze gute turaganira babashe ngo ndemeye bwawe ndi ko hari leta vye ikintu cya mbere yumvise yuko atamwana ashobora kurihira icyaha cyakozwe nabi wabo cyangwa umubyeyi wiwe
mu myaka itatu iheze umugwi severe uvuga ko wazuye ibisigarira by'abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri bishwe muri mirongo irindwi na kabiri mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze uwo mugwi wasiguriye abashingamateka n'abakenguzamateka kubwo bwicanyi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu yamara umukuru w'igihugu yatangaje ko ataragera kubwo bwicanyi bwitwa gutyo Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika